mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri sanga mucumba buri munsi kuva saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Imyaka 2022 irarangiye hasowe ingingo ya ONU yiswe Resolution 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo kugira bashobore gufasha gutatura amatati, guharanira amahoro n'umutekano bishikana ku iterambere rirama. Icyo gikorwa coba kigeze hehe mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini? Nibyo tujye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Muhamagare muterere ibibazo n'ibyumviro. Adresi yacu ya Facebook aho mushaka kuduha, nimero zanyu ni VOA Radio yacu, VOA Radio yacu Facebook yacu. Kaze mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi ku munsi wa kabiri. Uno munsi tugiye kuganira ku bijanye n'umukenyezi cyane cyane muri mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Imyaka 2022 irarangiye hasohowe ingingo ya ONU yiswe Resolution 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo kugira ngo bashobore gufata gufasha gutatura amatati, guharanira amahoro n'umutekano bishika ku iterambere rirama. Icyo gikorwa rero coba kigeze hehe mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika? Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo boba bangana bate? Uruhara rwabo ruhabwa ikibanza n'agaciro bikwiye? Intambanyi zoba ari izihe? Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Tubibutse yuko turi ku rubuga rwa Facebook aho musanzwe mushikiriza amanimero yanyu ya telefone kugira tubahamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Iyo Facebook yacu rero murayizi ni Radio yacu VOA, Radio yacu VOA. Murashaka gushiraho ku rubuga rwacu nimero za telefone mushikirize ibibazo n'ivyumviro canke muhamagare ku mirongo yacu. Muri kumwe rero naho yanditangisha aka tutarenze kurandira abatumire b'uyu munsi baza kudufasha kwiheza uko byifashe kubijanye n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo. Ku murongo wa telefone Madame Esperance Nijembazi, n'umuyobozi wa Kafono, umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aserukira abakenyezi mu Burundi. Tukaba tuza kuganira kandi na Madame Space Nishimwe Kakofam, haruguru nani rushuruhanira amashyirahamwe y'abakenyezi yaserukira abakenyezi ku rwego rw'akarere k'ibiyaga binini. Turaganira kandi na Madame Kankindi Perpetu, yabaye mu bakenyezi bagiye inshuro zitatu gufasha kuvugira abakenyezi mu bijanye n'ikibanza cabo mu nzego zifata ingingo mu bihugu vya Tanzania n'Ubuganda, aho hari amatati hagati y'abarundi muri iki gihe ari mu karuhuko. Ariko mbere yaho yaranakoze mu rwego mpanuza jambo rw'amashengero mu Burundi mu gisata kiraba iterambere ry'umukenyezi. Nakire rero abatumire bacu buno munsi Madame Nijembazi, kaze neza mu kiganiro muri sanga. Allô, Madame Espérance Moragne, on va? Reka mpindukire Madame Espèce Nishimwe, muraho neza, muratwumva?
Amahoro neza, yana ndaho neza, ndabumva nagomba ariko gatoyi ndabibutse ishyirahamwe nsanzwe nkorera yitwa Coca Femme Mpalake. Nimbitumwe menga byari bikwiye ko tubwite uko byitwa.
Ego, murantunga.
Coca Femme Mpalake.
Coca Femme Grand Lac. Coca Femme
Grand Lac. Nitwa Anne Seth Nishimwe.
Ego.
Nkore iryo shyirahamwe, ni ku bw'iryo shyirahamwe ngira ngire icyo nza gushikiriza mu kiganiro tusubiriramo.
Murakoze cyane. Ego. Murakoze cyane Madame Anne Spence Nishimwe, akaba ajejwe ubuvugizi bijanye no gukurikirana irangurwa ry'imigambi muri Coca Femme GL Grand Lac. Murakoze cyane Madame Kankindi Perpétue, muraho neza, namwe muratwumva?
Ndabumva ariko ndabumva nabi cyane.
Muradutunga, birashobora kuba ari imirongo ya telefone kumbure mu Burundi, ariko nizere ko biza kugenda neza mukagira icyo muterere namwe. Reka ngaruke kuri Madame Esperance Njembazi, umuyobozi wa CAFOB, muri ku murongo ga Madame, muratwumva?
Ego, ndi ku murongo mugabo, nkuko Perpétue abivuze nanje ndabumva nabi nabi, harimo ibintu biriko birabruya hamwe ijwi ntaryumva n'ukuri neza.
Muradutunga, ariko twebwe muri runo ruhande rwacu turabumva neza cyane. Muradutunga, sinzi ikibazo kiri mu matelefone, reka tugerageze kumbure duhere kuri mwebwe mufise akabazo muri telefone mbere yuko bicika. Madame Esperance Njembazi, muyoboye CAFOB, urunani rw'amashyirahamwe aserukira abakenyezi mu Burundi, duheruka kumva yuko hariho inama iheruka kuba mu Burundi mu minsi yahera yo kugerageza kurabira hamwe ukuntu mwoshira mu ngiro ingingo ya ONU ya 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego. Mubirabiye ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi, ingingo zari zarashizwe mu ngiro mu myaka itanu iheze, murangije kuyikorera ko byari bimeze gute? Izo ngingo mwakoreye ko byagenze gute muri make?
Ego, urakoze. Nk'uko uhejeje kubivuga, mu minsi yaje twatunganije inama hano i Bujumbura, mugabo ntitwari twenyine, twari dufatanije hamwe n'abandi arade abakenyezi batandukanye bavuye mu Rwanda no muri igihugu cya Congo kiri ngahagufi wacu. Hanyuma turaheza turarabira hamwe ingene ijyangingo y'inama nkuru y'umutekano ya ONU bita rezolisiyo 1325 ingene twagiye turayishyira mu ngiro nk'amashyirahamwe. Mugabo rero navuga yuko n'amashyirahamwe mu kuyashyira mu ngiro agendera cyane cyane ku ndinganizo igihugu kiba cyashyize kugira ngo natwe dushobore guterera. Ego, nibyo, harabaye ngira ngo ibyakozwe mbere, kuko hano mu Burundi haramaze gushyirwaho indinganizo icyo bita plan d'action y'igihugu, haramaze kujyaho zibiri, n'iyi hariho n'iyindi nshyashya iri kuyakorerwa ko. Ego, byumvikana yuko iyo ya mbere yari ihari kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri, nawe nyine twaragize icyo tubiterera ko. Ahanini ya rero nk'uko iyo ngingo isanzwe ifise inkingi, ego, urumva harimwo ibijanye n'ibyo gukinga, cyane cyane gukinga amabi afatiye ku gitsina, harimo ibyo gukingira ego umukenyezi, mugabo harimo n'ibijanye n'ikibanza umukenyezi afise mu byerekeye byo gufata ingingo, icyo twavuga participation politique no mu bindi, kugira ngo nawe nyiragire icyo aterera mu iterambere ry'igihugu mu bisata nka byose. Hanyuma harimo n'ikindi rero cya nyuma cyerekeye ingene umukenyezi cyane cyane yo kwisununura, na cyane cyane muri bihe tuzi yuko ahanini ya ibihugu byacu byaciye mu ntambara kuko dusanzwe tuzi yuko mbere n'iyo ngingo ahanini ya ifatiye kukuntu umukenyezi ashobora kugira icyo aterereye mu bijyanye no gukinga amatati mu bijyanye n'ingene nawe nyine ushobora gutsimbataza amahoro akagira icyo aterereye ibyo byose bikadushikana mu iterambere rirama. Rero byumvikana yuko kuva iyo myaka itanu iheze ego turabona yuko hariho icyahindutse tugereranije ngira ngo n'imyaka yagiye irahera. Urabona yuko uko iminsi igenda hariho akagenda kariyongera muri izo nkingi nagenda mvuga dufatiye nk'ibijyanye ngira ngo n'ingene umukenyezi aserukiwe cyane cyane mu bisata bifata ingingo ego tugereranije turabona yuko hariho akantu kagiye karatera imbere naho tuvuga ko ari kanini cyane kuko tubyifuza mugabo turabona yuko muri rusange naho ibiharuro ngira ngo ntabanduka ntabijuse neza mugabo turabona yuko umukenyezi arasarukiwe ngira ngo nko ku bice ingana 22% dufatiye muri rusange mugabo tugiye muri bimwe bimwe byose kuko umukenyezi arasarukirwa mu mu bisata ngira ngo nkuko bisanzwe tuzi bigengwa n'uko abantu bagiye mu matora nk'ibyo byerekeye kujya mu nama nshingamateka kujya mu nama nkengezamateka n'ibindi ego cyangwa mu nama nshikiranganje hoho ego bashyirwaho kuko habaye amategeko abashyiraho turabona yuko umukenyezi kuri bya bice 30% bisanzwe biri mu bwirizwa shingiro kandi na byo turabikenguruka kuko siko byamye mu myaka yahera turabona yuko muri ibyo biranza nk'inama nkenguzamateka nshingamateka turabona yuko byubahirijwe mbere hamwe hamwe turabona yuko n'ibyo bice 30% birarenga ko gatoyi ego no mu nama no mu rwego nshikiranganji abakenyezi barimwo ngira ngo ubu se bashaka n'abashikiranganji bake tugereranije n'imyaka yahahora kuri 15 nimba ntihenze harimo bakenyezi 5 urumva rero yuko twara ababyari 30 birenga ko gatoyi ego nge novuga yuko ahanini ya nuko byifashe kuri ibyo nyine bisanzwe bitegekanijwe n'ibyiringa shingiro mugabo nko mu bindi bisata ibyo twita ibindi bibanza nyine bisanzwe biriho bidasaba yuko biba byaciye mu matora turabona yuko umukenyezi byari 30% naho biri mu bwirizwa shingiro si ukuvuga ko hose byubahirijwe ibyo ni nkaho tuvuga ngo amaposte tekinike umuntu bamuha ubuzi kubera ngira ngo ubumenyi bwiwe by'abazi amaposte tekinike nk'uko tubivuga mu gifaransa ego turabona nko mu bushikiranganji ngira ngo butandukanye niko tuvuga yuko ataba hari rwose mugabo turabona yuko naho nyene hari hakwiye kuba akantu k'intambwe tukwisununura washaka n'ibyo bice 30% bisanzwe biri mu gihugu ashingira aho nyine bigashobora kuboneka ego novuga mu majambo make ko ari uko byifashe mugabo nk'uko tubizi tuguma nk'aba amashyirahamwe y'abakenyezi tuguma tubandanya dukora kugira ngo tuvugane n'abasanzwe bafata ingingo abari ku butegetsi tuvugane n'abandi bari mu migambwe n'abandi bose kugira ngo icyo kibanza umukenyezi afise kirenze mbere ibyo bice 30% bisanzwe biri mu bwirizwa shingiro kandi twumva yuko ahanini yatubiganira twumva yuko abo tuganira turabona yuko ego ntabitegera
mubona bafise ishaka
aho gusa bigoreye ni ku rwego rwo hasi ego rwo ku mitumba niho dusanga n'ukuri hoho umukenyezi ntaserukiye zima bikwiye dufashe nk'ibiharuro twaba dufise araserukiye ku bice dufashe nk'abakenyezi baba bari mu boba bitwa ko boba bari mu rwego rufata ingingo tuvuge mu rwego rwo hasi nk'abakuru b'imitumba turabona yuko abakenyezi badaserikiye cyane ibicemero umunani gusa ku ijana naho mu matora aheruka twari twagerageje gukora kugira ngo icyo kigiri icyo giharuro gishobore kwisununura umwengo byagumye kwa kundi nta kantu kaduze nk'uko twabyifuza urumva rero yuko turacyafite rero ibyo dukora kugira ngo umukenyezi aserukirwe twavuga hose haba mu bifatirwa haba hejuru cyane mu rwego rwo hasi aho twita ku mitumba
none mu byo muduhaye mu biharuro muduhaye kumbure duhereye mu rwego rwa leta hejuru mubona hariho ishaka ry'uko abanyepolitike abayoboye inzego zikomakomeye bafise iryo shaka ry'ukugira ngo ibyo bice 30% bivugwa mu ibwirizwa shingiro byongerekane kuko nk'uko mwabyumvise haciye imyaka 20 iyo resolution ya ONU isohowe kugira ngo umukenyezi aserukirwe kandi mu ibwirizwa shingiro bivugwa ko ari n'imiburiburi ntibavuga ko ari 30% bavuga n'imiburiburi 30% babe bari mu nzego mubona hariho ishaka kugira ngo ibyo bitigire byongerekane
ego sinovuga yuko ishaka ryo ribonekeza kuko turabye iyo twaje tuva naho tugeze nk'uko nari nabivuze kugira ngo n'icyo gitigiri kije mu ibwirizwa shingiro urabona habaye byagiye birakorwa byinshi n'abantu batandukanye yaba amashyirahamwe y'abakenyezi n'abandi bose baraheza barabifasha baraheza birandika mu ibwirizwa shingiro urumva rero yuko bitari kujyaho mu gihe hatari kuba hariho ishaka rya leta urumva rero rya leta cyibure ry'abafata nyine ingingo ku rwego rwo hejuru ego bitigura rero yuko naho twebwe ahanini tuvuga tuti biracyari bike kuko nk'uko ubivuze ntibyanditse ngo ni 30% akaburungu mugabo baravuga bati n'imiburiburi ni ukuvuga yuko bishobora kuduga bikarenga bigashaka kuri 50% bashaka no kuri 80% rero twebwe tuguma dukora tugerageza yuko n'imiburiburi twoshikana n'ibice 50% mugabo nk'uko ubizi ibintu byose ni buke buke tugere yuko mu minsi iri imbere tuzohera tukabishikako kuko iyo tuko turakora amanama tukabicishamwo turabona yuko biriko biragwa mu matwi y'abariko baradutegereza
ego turaza kumbure kuraba zimwe mu ntambanyi n'ingene zokugwa mu nzira kugira ngo ibyo bice bishobore kuduga reka mpindukire ku mutumire wundi madame Anne Space Nishimwe ajejwe ibijanye no gukurikirana imigambi muri Coca Farm GL kuko bobo ni ku rwego rw'akarere hanyuma turaza gusubira inyuma turabe ibijanye n'igihe amasezerano y'iyarusha yafundikwa ibyo bariko bariyumvira ku bijanye n'umukenyezi ico gihe ibyo navyo madame Kankindi Perpetue araza kubidufashamo madame Anne Space ku bijanye n'akarere hoho byifashe gute muravye ibindi bihugu bidukikuje byifashe gute ibitigi by'abakenyezi mu nzego zifata ingingo
neza cyane murakoze madame Esperance aje kuvuga imbere yanjye yavuze ibyo mu Burundi kandi yabivuze neza kuko n'ukuri iyo ngingo 13/25 ibirakirika irashyirwa mu ngiro kandi intambwe ziraboneka mu karere naho nahone ntibisa hose ariko hari aho usanga hariho abafashe iya mbere niko novuga kugira ngo umusikenyezi aserukirwe bibereye kandi ni byiza kuko birahirya bigatera intege ibindi bihugu nko mu Rwanda turabona ko ibiharuro byo guserukirwa kw'abakenyezi biduga neza kandi bikubahirizwa cyane muri Congo nahone abakenyezi baraserukiwe mugabo tubirabye usanga abarundi menga turashika akarusho kanini dufatiye ku gushyirwa mu ngiro y'ingingo 13/25 hanyuma ico ikigeze muri byose nuko umukenyezi muri aka karere twebwe nka kokafen turiko dukorana nawo nk'umuntu umwe nk'abantu basangiye ibibazo kubera ko murabona turiko dukora ingingo 13/2025 niyo umukenyezi amahoro n'umutekano ibyo nabyo umukenyezi muri aka karere aha mu Burundi tudafite amahoro umwe wacu niho yaronka muri Congo batayafite tugomba tubona urujya n'uruza rw'abantu mu Rwanda niko kuko umukenyezi rero twarabibonye iyo atekanye iyo ariko arakora iyo ibikorwa byo bitera imbere bishikira benshi tuvuga rero tuti ingingo 13/2025 twebwe nka kokafen muri aka karere tuyirabira hamwe n'abakenyezi bo muri ibyo bihugu abariko baratera intambwe bakwiye gukuruka bataratera intambwe kugira ngo nitwasanga bya bibazo byo gusasagaza amahoro umukenyezi w'i Burundi yaramaze kubironka k'umucukwiye akwega uwo muri Congo akwega uwo mu Rwanda akwega n'abandi tugasanga turi kukijyana turi kumwe kandi akarere gatekanye umukenyezi atekanye n'iterambere rero rirahita rigashoboka nize kuri ibiharuro hose baraguma bakora kugira ngo ibiharuro bidige mbega niba dutari kubeci yabikora gutyo reka duhere mu Burundi wacu tuzi ko nababwiye ko kokafe ikorera mu karere mugabo urumva akarere karimo n'u Burundi babikora gutyo kugira ngo umukenyezi nibyari bibereye ko aguma kuri 20/50 nibyari bibereye ko umukenyezi uba ngo 50 bizaba bisize nibyabibereye kuko hose birazi umukenyezi muri icyo gihugu arimwo abakenyezi bafite ibiharuro byinshi cyane mu bihugu none umukenyezi nimba tumaze kubona hari ibyiza dukora twebwe nka kokafen hari ikiza nziko cakozwe na kafob kicerekana neza iyo umukenyezi ariko arakora bamuhaye urwego muri izo nzego zifata ingingo ikiza kafob yakoze ninaba nibuka neza ni mu 2013 cerekana ingene umukenyezi aserukiwe ukamushinga amabanga akora neza cyane aritwararika icyo wamutumye aritwararika ibikorwa bituma iterambere rishoboka kandi atanumwe akumirirwe umukenyezi rero usanga mu gihugu cy'u Burundi ari bice 52% kumva ko yaserukirwa n'imiburire 23 na byone kenshi ntibishyitse kandi dufite abakenyezi bize mu bisata byose murumva ko tugishyize igikorwa ariko duhiriwe duhishyize kuko ni ukuri leta iradufasha leta irivuze tuvuga mugabo ryantambamye ibyico ryantambamye tudashobora gukuraho umunsi umwe biracyatubosha ariko turafite umwizero ibyo bimeze gutyo mu Burundi bimeze n'agace muri Congo mu Rwanda ariko baratera intambwe cyane ariko nahone mukenyezi aguma avuga ati dukore intero z'ubuserukirwa bwa kwacu biduge uko nitwaserukirwa bigakunda ibibazo by'amahoro ibibazo by'umutekano ibibazo by'iterambere bizokurikirwa ibibazo bya ya mabakorerwa abakenyezi bizoba bihagurukiwe na bene byo kandi bashyigikiwe n'abagabo kuko iyo ngingo 13/2025 ivuga umukenyezi niba umukenyezi ntiyatamba yirorera aha mbere nsasimbiza nkavuga nti twebwe nka kokafen turakora no kuri bimwe bita masinite positive umugabo nabone niyumve ko iyo ngingo yabayeho ya onu siyabayeho ngo irareho umukenyezi gusa ikeza kuraba umuntu wese agatahura ko erega umukenyezi ntiyasigirwa gukumirwa ahantu na hamwe erega umukenyezi yategerezwa kuba uwo muntu aterera kugira amahoro asimbasare aterera kugira umutekano wewe yitanga kugira iterambere rishoboka kandi murumva ko ibiharuro biba byinshi umukenyezi yarose ubwo buryo ubwo burenganzira bwo gukora icyo ahamagariwe gukora yokora bigashimwa ibihugu bigatera imbere amarita agatera imbere abantu bose bagatera imbere ivuga rero ngo yari akwiye gutamba yirore n'umugabo n'umwana w'umuhungu n'umukobwa cyakigeze guhagurukira rimwe kugira ngo n'ibyo bikorwa by'umukenyezi bishyigwe uko kuba mu nzego k'umukenyezi gutahurwe n'abantu ukabifitiye uburenganzira kandi aranabishoboye nicyo numva nawushikiriza.
Murakoze cyane madame Nishimwe, kumbure mu kanya kari imbere uraza kudufasha kwihweza bimwe mu byo byarakoze muri ibyo bihugu bindi kugira ngo ibitigiri biduge nko mu Rwanda, kumbure ku rwego rwo hasi ibitigiri biduge kuko nkuko mwabyumvise madame Spesi yatubwiye ko mu gihugu cy'u Burundi ku nzego z'ibanze inzego zo hasi biracyari ibitigiri biracyari hasi cyane. Ereka mpindukire mvugane na madame Kankindi Perpetue, we dusubira inyuma yari mu biganiro bigerageza guhuza Abarundi aho Burundi bwari ko buraca mu ntureka, ingene bagerageza uko bashoboye kugira ngo uruhara rw'umukenyezi ijwi ry'umukenyezi ryumvikane. Madame Perpetue, tubwire muri make zimwe mu nama mwagiyemwo. Turumva ko muba mwaragiye mu Buganda no muri Tanzania icyo gihe hakiri imyaka myinshi, byari bimeze gute mugerageza kuvugira umukenyezi icyo gihe?
Yego, murakoze cyane mugabo muntunge kuko telefone numva bitavuga neza, sinzi ko ibyo nza kuvuga biza gushikira kubashikira neza. Mugabo bwa mbere bwo kumva ndi kubacumbikira rwose kumwiyumviriye kumbaza ingene ibintu byagenze kuko hari aho tuburana aho tubivugira. Ndagushimiye cyane madamu ko watwiyumviriye. Ni ukuri icyo gihe ntibyari byoroshe kwiyumvira ko umukenyezi ajya guparisipa mu nzego mu bintu bya politike, hahejeje kuba intambara, umukenyezi ahejeje kupfakara, ahejeje kubura abana, ahejeje kubona kubura utwiwe, ibintu byose byari bigoye rwose. Hanyuma abakenyezi baragerageje gusaba yuko bokumvirizwa nabo bakaja mu manegosiasiyo hamwe n'abatega hamwe n'abashingantahe yariko arategurwa yarusha, kubera bari babone yuko mu gihugu mu mapreparatifu twari twabonye ko tutabasosiye tutinjiramwo. Hanyuma muri Kafobe rero bari turavugana, turagira inama, barahamagara abakenyezi b'inzego zose, turakorana, turavuga tuti reka basi tuje i Bugande tubwire umufasilitateur yari Museveni, tumubwire yuko icyo kibazo kiriho. Hanyuma abagore bose ntitwagiye, mugabo twaciye twaratumye indi delegation y'abakenyezi bagenda bakiexprima. Ebyen abo bakenyezi baragiye baraseruka bariexprima barasaba murazi ko bakenyezi bari emosiyoneri, baraheba baranarira bararira basaba ko boja mu biganiro kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu. Emwe barabatwenze pe, baradutwenze, baravuga ati ba bagore b'Abarundi kazi bagiye kuririra Museveni, mbega abagore batagira ubwenge, barire baruhe barire, none bari kugira andi bararitse zema. Hanyuma barabashyizemo baragenda baravuga baraseruka baravuga ikibababaje, baravuga yuko bakwiye guserukirwa bakaja mu nzego bakazishinga, nuko baratahuka. Kandi n'ayandi mibonano bagiye barajamwo ndibuka ko muri 2005 abakenyezi baragiye muri Afrique du Sud kugira ngo baganye baronke experience y'abagore muri Afrique du Sud, kuko bo bari bahejeje kumvikana baraja mu nzego zishinga, apartheid yahavuye nabo nyine barajamwo barinjira mu nzego. Turagenda rero baratwigisha baradufasha, hanyuma abashinga nabo nyine bari muri Afrique du Sud twari apa. Hanyuma icyo gihe rero barashoboye kutwumviriza turi muri Afrique du Sud, turasaba yuko twoja mu mishyikirano twoja natwe nyine tugaparisipa, turasaba irya 30%, turavuga au moins 30%, barabitwemerera kandi byaragiye mu ntuze byaragiye muri constitution, turashima rwose. Hanyuma uko byagiye birevoliwa niko byagiye bira abashinga ntahe bari mu nzego zishya bashinga bagiye barakumira rwose abakenyezi bavuga ko abakenyezi badakwiye kujyamo hanyuma
byaba ari kubera iki nk'abaciriyemo madame byaba ari kubera iki bavuga ko ari kubera imico kwa ari kubera mudashoboye ibyo bakoresha neza na neza byaba ari nk'ibiki kuvuga yuko mudakwiye kujyamo
oya igituma cyane cyane bavuga ati abo bakenyezi nta mugambwe n'umwe baserukira none abakenyezi batari mu migambwe baje ngaha gukora iki kubera nta mukenyezi yari perezida w'umugambwe umukenyezi umwe wenyine yari mu perezida w'umugambwe yari umwe hanyuma abandi bagiye baserukira amashyirahamwe baserukira sosiyete sivile baserukira amasengero nkanje nari nagiye nserukira amasengero y'abaprotestante yego kuko hari hagiye n'abapastori abasenyeri baserukira amasengero katolike urumva jewe rero naciye ngenda muri urwo rwego mugabo nsanisanga ndi umukenyezi urazi yuko hariho n'umukenyezi yagiye aserukira ubwoko bw'abatwa mugabo ashyitseyo agacaba umukenyezi twebwe rero dushyitseyo twagiye tugerageza gufata uwaronse umukenyezi wese yaronse oportunite turishyira hamwe turavuga ibihanze umukenyezi w'umurundikazi kugira ngo tubishyire ahabona marezima izo negosiyasiyo za nyuma ntizabutishije ariko twari twagerageje kubivuga no kubiganira ko hanyuma kandi icyo nasinye ni uko naho baguma banka basunika ibyavugwa kameme barabitemye ko konse nko mu nzego twararonse abakenyezi bajamwo muri za parlement twararonse abakenyezi bajamwo mu nama z'imiga mu nama mu nama z'agacimbiri twaraserukiwe hanyuma turashima mugabo jewe sinzi jewe cyane cyane icyo nagomba kuvuga ni uko guparitisipa gufeza parti ugaparitisipa mu nama zishinga ni kimwe mugabo kugira icyo umaze ni kindi
ni ukuvuga kuba ushoboye ibikorwa uhamagariwe gukora ndakeka madame Kankindi telefone karagoranye bishobora kuba bicitse ariko aratubwiye byinshi uratwumva madame Perpetue Kankindi umurongo uriko ariko neza ko tutamwumva turashaka kumugarura ku mirongo ya telefone aratubwiye byinshi byerekeye ingene byagenze kiriya gihe muri 2005 igihugu cyari ko kiraca mu bibazo abakenyezi baragiye bararira baranatwengwa n'abagabo bari bahari barabatwenga niko yavuze nsubira inyuma gato madame Anne Space ngaho onye mu mashyirahamwe yo mu gihugu akumbure iyo mico y'ugutwenga umukenyezi yari kararondera kuja mu nzego cyangwa yari kararondera ikintu kumbure akwiye guhabwa uburenganzira ni mico yoba ikiri hari kumbure ubasha kuba badatwenga abakenyezi iyo babisabye bashobora kuba babinuba cyangwa batabumviriza icyo bari kimwe mu bintu bigihari muri iki gihe bituma ibyo bitigiri bitaduga inyuma y'imyaka 2022 madame Anne Space ego mwatwumvise
oya mwatura mu kibazo
ego nari kumvuga nti madame Perpetue Kankindi yatubwiye ingene byari bimeze kiriya gihe cy'ibiganiro by'arusha ingene banarira bakarira amaso zagakoroka ariko abagabo bakabatwenga ni ukuvuga ko hariho cyo no kwita mu gifaransa ko ridikiriza kandi bari ko barasaba ikintu bohabwa ikintu bafitiye uburenganzira kuja mu nzego kugira ijambo ubu unye bashobora kuba badatwengwa bashobora kuba binubwa bashobora kuba batumvirizwa ibyo bari bimwe mu bituma ibyo bitigira biguma hahandi bitaduga kubijyanye n'umuco canke mubona ko hakiri ka kantu nk'ako onye kari gahari hakiri imyaka 2022
jewe uko ibintu ndabibona muri ico gihe yabivuze neza madame Perpetue hari kintu yavuze gikomeye wowe uri umugabo w'umurundi wagwanye mu mugambwe ukaja ku butegetsi ukabona abagore bayiyumvira ko bashaka guserukirwa batagira n'inzira yo gucamwe yitwa uwo mugambwe cyari kintu ku bwanje gifatanye n'umuco ibimbwa bifatanye osi murantunga sinahora nkunda kuvanga indimi ariko araho bigora byari bifatanye rwose nuko kumenyera ko nta mukenyezi mu ntwaro ntibari bwabo nako abakenyezi baramaze imyaka bariheza barabona ko bategerezwa kurondera nabo aho bavugira nabo aho batererera ibikorwa by'iterambere ryabo nabo aho baserukira abandi kimwe rero uwo muco n'umugenzo n'uyu munsi ntibahera ngo uherengekere mu bagabo bamwe bamwe ariko uyu munsi amashyirahamwe abakenyezi barabonye yuko n'iyo nzira yo kuserukirwa mu ntwaro ari ukuja mu mugambi twebwe nk'amashyirahamwe turakora ijoro n'umutaga kugira duhimirize abakenyezi baje mu migambwe baje mu migambwe bamenye umugambi w'umugambwe bamenye aho boca nabo ngo baterere ibyiyumviro bamenye aho boca nabo ngo bahimirize na wa mukenyezi aserukirwe umwami mwari mwanambajije ikibazo kivuga kiti mbega aho handi mu bindi bihugu abakenyezi usanga baserukiye kuva ku nzego zo hasi biba byagenze gute iwacu hoho byankiye he madame asahaso muri kashobe yabivuze neza iwacu burya ku mitumba abakenyezi baserukiye ku bice byegereye munani munani ntikwiye neza biregereye munani bivuga ngo abo bakenyezi baragiye mu migambwe barirwanye ko barakoze uko bashobora amashyirahamwe yarahimirije mugabo erigeze guserukirwa n'umukenyezi hariya ku mutumba umenga n'ibwirizwa shingiro notre constitution ntakibivugako icyo murumva ko ari agahaze kaniniya ni n'abantihenze umukenyezi utakwiye guserukirwa hariya ku mutungo ntacyo bivugwako mu bindi bihugu nko mu rwanda uguserukirwa kwa nini buri ibiro 30% ugaca usanze rero byaragiye bishyitse ku 50% ahubwo byanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi byubahirijwe kuva ku ntanga ku mutumba gushika hariya muri leta hejuru mu nama nkenguzamateka mu nama nshingamateka icyo rero kiracyari ikintu natwe turiko turakora kugira ngo nimba mu karere bishoboka nababwiye twebwe nk'ako kashe nidukorera mu karere k'ibiyaga binini birumvikana rero ko turaba mbega hariya ko byashobotse kandi by'ukuri iyo bishobotse ku mutumba haba hashobotse ikintu gikomeye kubera iki haba hashobotse ikintu gikomeye ego umukenyezi hariya ku mutumba niwe ajejwe ibintu byose niwe ajejwe iterambere niwe abona ko undi yahohotewe niwe abona ko undi avuga amahoro niwe abona ko undi ariko aratotezwa mugabo niyaba adaserukiye ibyo bintu bijya bikorwa n'abagabo bikaba bivugirwamo n'abagabo ata mukenyezi aserukiwe tuzobirwanya gusa
ego reka ego kumbure turaza kuraba ku ngingo zashizweho zo mu myaka 5 ikurikira turabe yuko byofasha kugisununura gusanunura ibyo bitigiri muri imyaka 5 igiye gukurikira reka ariko mbanze mpindukire ku mirongo ya telefone hariho n'abanywanyi bifuza nabo nyene gushikiriza ibibazo cyangwa ibyiyumviro nabo mushobore kubishura ku byo baba bafise sinikugira mikoro jeje nyene reka mpere kuwitwa Epiphase mbona buca uraho neza urakoze cyane kwihangana ku murongo wa telefone nabwiwe ko umaze ko akanya uraho neza
halo ndakubumba ndaho neza Epiphase
Epiphase ego ikibazo cyangwa icyumviro
bo icyumviro no tanga ni iki icyambere nuko abakenyezi bakwiye kumenya ikibanza bafite kuko burya jesi hari ikintu ntaratahura neza mu banyishura ni ukuvuga abakenyezi iyo barose bagiye mu nzego zikomakomeye mu gihugu kirimo abagabo birashoboka ko bahava bafata ibibanza by'abagabo icyo nacyo nyine ngo saba bakaraga inzego zo kubaha n'izo kutabaha ntibabaha zose
Izo kutaba hazo bari nkizi.
Izo kutaba nka karorero nk'inzego usanga ari bizo gufata inyigo zikoma nka karorero no kuba nk'umucamanza mukuru cyanke mukuru mu gisirikare izo ntibibere umuntu w'umukenyezi.
Ntabyo bashobora kuri wewe no gufata ingingo mu bucamanza.
Nibwo
birasaba ingufu.
Mu bisanzwe nubwo baba birasaba nyine ingufu cyane cyane bisaba umuntu nyine ashyire gutera igitsura abantu.
Niko bibona.
Ego niko genda bibona.
Mu bucamanza madame Esperance muri Cafob umubona ariko bimeze mu nzego z'ubucamanza birakwiye ko babanza kugira igitsure barakeneye igitsure kugira ngo imanza zicibwe.
Oya na gato nkuko uyabivuze nuko ndabifitiye na gato ibyerekeye by'ubutungane nta tegeture birimo ahubwo hakurikizwa amategeko birango uko yanditse kandi nuko ababikoramo babyize kandi bakaba ari abantu ijambo bagaheza bagatunganyiriza abenegihugu atazi igiture mugabo bakurikije ingene ubucamanza bumeze n'ingene amategeko y'uguca imanza zigenda ntibibazuka ariko ntushobora kumwishura mugabo wewe agize ati hariho ibibanza naho agatelefone numva katavuga neza mugabo nagerageje kumukurikira we avuga ati hariho ibibanza bimwe rimwe kugira ngo abakenyezi batojamo ntibibazuka ari uko
bameze
nk'ubivuga niyo yacarinda kuvuga ati nko mu bucamanza ngo barinda kurara igitsure wewe akagira ati umukenyezi ntiyamenya kurara igitsure mugabo icyo nogenda mubwire nk'ubu muri kano kanya umushikiranganji ageze by'ubutungane mu gihugu n'umukenyezi
yego
numva byerekana rero yuko abakenyezi bashoboye ahariho hose mu bisata ibyo ari byo byose nubwo urwego rundi yavuze bikuze nuko mubimene yaruvuze
yavuze urwego
kuko nta mukenyezi arajyaho kugira ngo tugishobore kugira umugabo ngira ngo nawe yagiyeho kuko umuntu agiye mu kazi amushyiraho kubera babona yuko abishoboye kandi bajya kuba n'umukenyezi nawe nyine yashobora kubishobora kandi nkabwira ekitate yuko mu myaka yahera bahora bavuga ibintu nk'ibi bakavuga ngo umukenyezi ntiyokora iki ntiyokora iki mugabo murabona ko imyaka yagiye iratera imbere murabona yuko umukenyezi uya mu bisata nka byose n'ukuri arimwo naho bitoba ari byo gufata ingingo urabona ko kera baragira ngo umukenyezi ntiyokubaka umukenyezi ntiyotwara imodoka ntiyoba umushoferi ntiyotwara ikamyo mugabo urabona ko byose byagiye birashoboka kandi ugasanga barahari kandi barabikora neza rero byo ni inzira yuko ataho umukenyezi n'ukuri yokwimirwa mu gihe yokumirwa mu gihe n'ukuri ashoboye kandi icyo kibanza bakakimuha akakigerageza neza rero ekitase ibyo yariko aravuga beni umengo nukuri sindabishyigikiye rwose
ekumburenaurabona
ko ari n'abandi bakenyezi ariko n'abakenyezi n'ubu bari mu bindi bisata kandi bikomakomeye urabona yuko na kera abakenyezi mu bijyanye n'urwego rugeze ngo umutekano mu myaka yera ntibari barimwo wamengo ibintu bigenewe abashinga ntawe gusa mugabo urabona yuko hariyo abakenyezi bari mu gisoda bari mu gipolisi bafite amagarade bamwe baduga manini manini bagenda mbere n'ukugenda guserisi bakagenda ku bijyanye no gufasha ibyerekeye iby'umutekano mu bindi bihugu byo bya mirongo icyenda ubu bakenyezi barajyamo urumva rero yuko n'ukuri ibintu byagiye biratera imbere nibaza ko epitase yojijuka akajya mu bimwe by'abashinga ntahe abagabo bashyigikira iterambere ry'umukenyezi bimwe speciali ko aravuga bya masikirite positive nawe nyine ahubwo agashyigikira kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere abagira icyo aterera mu iterambere ry'igihugu mu iterambere rirambye
bivuga ego nibyo koko kuko kumbure muri Coca FM barashobora no kubyemeza barabiye ku rwego rw'akarere kuko nko muri Sudan yepfo umushikiranganje ukwivuna bansi numukenyezi rero hariho inzego mu bindi bihugu batabona yuko umukenyezi atabishoboyemo kuko nyina banumvise neza yaravuze ko naho nyene mu rwego gukwivuna bansi bw'igisirikare umukenyezi adakwiye kubamo ariko ngarutse kuri madame Kankindi Perpetue telefone yari yatugoye gato biracika nagira ndabonongere ndababaze nti none inyuma y'iyo myaka yose muri Arusha muri mu biganiro muri Afrika yepfo muri no mu Bugande inyuma y'imyaka yose intambwe nk'igihugu cy'u Burundi kigezwe ko mu bw'ikibanza abakenyezi mu nzego zifata ingingo urabi no kuvyo bavyari bihari cyo gihe imico igendera hinduka ingene ivyumviro bigenda birahinduka inyuma y'iyo myaka yose intambwe tugezwe ko muri iki gihe irabashimisha canke mubona yuko dukwiye kuba twarageze kure cyane mubibona gute
murakoze cyane jewe mbona tushitse ku ntambwe ishimishije kuko twebwe ntidushobora kuba ndagaye ntidushobora kubingaye ibyo twarose turabishima mugabo ntibikwiye rwose sumurengera kuvuga ngo biragize mugabo twashaka yuko byoba byiza gusumba cyane cyane mu nzego zitoya mbere twe ntituriko turasaba birebire rwose mugabo naho tubifise ni byiza mugabo nko gufata ingingo ku mitumba mitumba ni ikintu gihambaye rwose muri kominote umukenyezi akaba afise ijambo agashobora kuzuriza ababanyi nko mu mashuri uriko uraraba yuko abarimu benshi n'abakenyezi mugabo nibanze baba abadirekiteri b'amashuri nibanze baba abainspekiteri nibanze baronka amadirekisiyo usanga ari abashingantare usanga ari abagabo kandi abakenyezi ari benshi ukaraba mu matora abakenyezi nibo benshi nibo batora mugabo ugasanga ntibatowe nabo ngo babashyire hejuru bakajya mu migambwe mugabo ugasanga ntibabahaye kuba le premier ku mariste kandi aribo bagira amantuzenya bakokeza bagakoka n'abantu batora urumvise byose twifuza yuko bihinduka rero nagatangazwa no mu masengero ndimwo twarabonye yuko abakenyezi aribo baja mu masengero bagatanga imberezwa bagakubura bagasoma ibihimba mugabo ntibabaha uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana ni ukuri ndumva yuko birateye imbabazi kubona abashingantare batemerera n'umukenyezi kugira ngo avuge ijambo ry'Imana urumva rero hari hahantu bipfira aho hantu niho dukwiye kuraba kugira ngo tuhavure cyane cyane kuko byanatanguriye mu mico y'Abarundi imico y'Ikirundi ko umukenyezi yama akumirwa akaba mpawe mu migani mu biki byose ugasanga umukenyezi baramukumira rero nibaza yuko dufise ibindi bintu vema dukwiye biherekeza gusaba ibibanza hariho imperekeza byotuma tuduga neza kurusha niko ndavuga nka ivyigwa la formation les femmes bari bakwiye kuronka formation izobaduza ibaduza bakamenya nk'ibi uburinganire bw'abakenyezi ingene bigenda iyi complementarité kuduzanya bakayimenya bakamenya aho bipfira ko bipfira no mu ngo zabo ibyo rero twebwe tuvuga tuti hariho ibindi bintu biherekeje uko gusaba yuko tuja mu bibanza murakoze
cyane rwose kumbure madame Esperance Njembazi muri Kafobe turumva ngerageje kuraba muri kahise twagiye turaganira n'iryo shirahamwe barafise amaformasiyo araza kutubwira kumbure izarizo zimeze gute zo kugira ngo bategure bafashe umukenyezi kwitegura kuja mu nzego zifata ingingo ariko imbere yaho reka nongere nakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Pascal amahoro neza uratwumva
Nda kumva neza.
Amahoro mahoro.
Kuri twese.
Twese ama ndabona ko uhamagaye uri mu Rwanda ikibazo cyangwa icyumviro ufise ku cyo bivyo cyo kutaganira no munsi cyo bari kiye.
Ndashima. Ndashima ndamwe mu Rwanda cyane sino muri South Africa muri rusange. Ndabona ko mu Rwanda ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bijyanye n'abagore babyubahirije cyane cyane no muri Afurika ngira ngo ni mu myanya y'imbere cyane kurusha abandi. Rero kuba umugore ahabwa ijambo mu gihugu no hanze yacyo, ari muri icyo gisirikare, ari mu gipolisi, mu nzego zifata ibyemezo, wa minisitiri, ubona bari ibintu byiza cyane. Ndetse n'ibindi bihugu byaruguye kugenda birebera ku bindi bihugu wese biba byarateye imbere muri ubwo bufatanye mu bijyanye n'abagore n'ubwuzuzanye, tukaba waza kubigira ku bindi bihugu bikaba byaba byiza kurushaho, kuko buriya iyo hari uburinganire mu bintu byose umuntu niyiharira ijambo avuge ngo ni ngiye nguyoboye ngo ni ngiye ngugize ute, mugafatanya mu bwumvikane n'ubwuzuzanye bwanyu, ibintu bigenda neza cyane. Natanga nk'urugero, kera umuco nyarwanda umugore yicaraga ku musambi, intebe ntabwo yayicaragaho. Ariko ubu ngubu umugore yasigaye yicara ku ntebe nk'abandi bagabo, ntabwo akigenda ngo wa mugore ngo kwege ngo yicaye kuri iyi ntebe. Bwa bwuzuzanye nyine bwaraje n'umugore abona ijambo, yicara nk'abandi bagabo nta kibazo kirimo. Rero icyo navuga nuko n'ibindi bihugu byaza kwegera ku bindi bihugu byiza byarateye imbere mu bijyanye n'ubwuzuzanye. Murakoze.
Pascal, nkigufise ku murongo. Ego mu Rwanda hariho uko kuba abakenyezi barabaye benshi mu nzego zitandukanye, kumbura batwumva, hoba hari icyoba carapfuye muri iyo nzira yo kuzamura abakenyezi? Hoba hari bimwe byoba byarapfuye, haba ari mu mico, haba ari kumbure bimwe na rimwe bavuga ngo abagore ngo baca barengera karimbi abagabo, byoba ari bimwe mu byo mubona ngaho onye mu bo barahabwe uburenganzira bwo kujya muri izo nzego ubyihweje cyane sibyo?
Nyine urumva kera umugore yigaca ku musambi ubwo ku bijyanye n'umuco w'abakera ku ngoma z'abami, hari ibintu byavuyeho. Ubu ngubu hakaba haragiye ibintu by'abazungu bishyashya, numva nyine ku muco hari ikintu cyavuyeho. Ariko usanga nyine hari bimwe byari bikwerutse ko iyo ugiye mu ngoro z'amateka z'u Rwanda ibyo bintu bisangamo ukaba wabimenya. Ariko nyine tugiye kuri vizio iki gihe, kuko ugiye kugendera ku by'abakera ngo bizagenda gucya, urabona iterambere. Icyo turimo ni iterambere, ntabwo turi ku ngoma z'abantu. Ibyo iyo ubirebye usanga bikwiye, nuko nyine ubungubu hasigaye hari imvugo ngo abagore bahawe ijambo, ndetse ko ari byiza nta kibazo kirimo abagore bahawe ijambo. Ariko guhabwa ijambo nyine ni byiza muri rusange, niko nabivuga.
Urakoze cyane Pascal. Ego niyo ngira ngaho mu Rwanda. Urakoze cyane. Reka ngaruke ku batumire bacu, ngarukise nk'uko nari nabivuze kuri Madame Esperance Njembazi muri CAFOB, ibijyanye na formation. Madame Perpetue Kankindi yakivuze ko ari ikintu gikwiye gukurikiranirwa hafi kugira ngo umukenyezi yitegure kuja muri izo nzego. Formation mwaba mutanga muri CAFOB, mu mashyirahamwe ari muri CAFOB, zoba ari nk'izihe zibafasha mu majambo make?
Ego urakoze. Nk'uko bivuze mu ntumbero za CAFOB, ngira ngo ziri no mu byatumye ngira ngo nubwo runani rujyaho, harimo ibijyanye n'ingene bukaburira ubwenge abakenyezi cyane cyane bari mu mashyirahamwe, kugira ngo n'ukuri babe icyitegererezo mu bifata bitandukanye. Bisigura rero yuko hari ibikorwa byo kubungura ubwenge, hakaba amahugurwa ku bintu bitandukanye, hakaba mbere bashaka n'amanama nkarishabwenge. Ahaniniya rero nk'abakenyezi bari mu mashyirahamwe tuba dushaka ko baba indongozi, bagira icyo boterera mu bisata byose by'igihugu. Hari inyigisho rero bashaka CAFOB yatanze kuva kera n'ubu kibandanya, mbere n'ayandi mashyirahamwe akayakorera ko ekambere n'ubushikiranganzi bwejwe igitandukanye dakubira ngo urabikorera ko ibijyanye cyane cyane n'ibyerekeye uburongozi rimwe bita leadership seminar ibyo tutakunda kubikorera ko cyane ikindi nacyo icyerekeye kumenyesha abakenyezi ibyerekeye amateka yabo ibyerekeye amateka yabo kuko ahaniniya nk'abakenyezi ngira ngo bari ruguru abakenyezi b'irimizi urasanga cyane cyane nk'inyigisho bene izo usanga batandikikira kuko ahaniniya ariho bamwe batagiye no mu ishuri ugasanga mbere ibyerekeye amategeko yabo ibyerekeye agateka kabo ugasanga ntabyo bamenya tuhereza tukabibafasha kugira ngo bashobore kubimenya na cyane cyane tukabafasha kuko tuba tubabwira ibintu by'ukushobora ngo bajye imbere tugashobora kubahimiriza no kujya mu makoperative kubahimiriza kujya mu mashyirahamwe kuko ariho abantu bamenyera iriya na biriya rero niyo rero hegereje amatora ariko afome n'andi mashyirahamwe turagerageza n'ukuri kugira ngo abakene bishobore kubafasha tubakaburira ubwenge na cyane cyane tubahimiriza ibyo nibotora bakongera bakitoza tukabahimiriza ibyo nibashobora kwifata ingene bobyifatamwo ikindi nacyo gihambaye nacyo nyine tubaha nk'amaforomasiyo ngira ngo naho hambere bitari bishyigikiwe ko cyane n'ibyerekeye ingene abakenyezi bashobora kwitunganya kugira ngo bashobore kwisununga mu byerekeye by'ubutunzi bimwe duca bya otonomizasiyo ingene bashobora gukora utugambi duto duto hanyuma bakamenya ingene ako gagambi bagafite ingene bashobora kugatunganya kugira ngo ntibahombe baheze batere imbere nabo bagire icyo batunze kuko murazi muri kiko turavuga bya politike naho nyine baravuga yuko umukenyezi mu ntambara nawe turagishyika ko usanga n'ubukotsi adakotsi nzasa aho ugasanga ntacyo afite atanga cyangwa ugasanga ntafite n'ingene bashobora kugira iyo kampani ibyo byose rero turabikorera kugira ngo dushobore gufasha umukenyezi kwisununura hanyuma abe icyitegererezo mu byerekeye ari ibijyanye n'amahoro ari ibijyanye n'iterambere eka mu bisata byose ngira ngo bitandukanye n'iby'igihugu muri na bimwe byo kwigisha gusoma no kwandika kuko urabyo n'ibintu bihambaye umuntu adashoboye kumenya no gusoma no kwandika urabona ushobora kujya mu rudandazwa ushobora guhendwa ugasanga ntushoboye nko gusoma ntuna turiya ibintu bitandukanye bishobora kubigisha kugira ngo bifashe umukenyezi ushobora gutera imbere
turiko turaja ku musozi w'ikiganiro Murantunga yongere mpakaryo abatumire tusozera akajambo ka nyuma nabo nyene madame Anne Spence Nishimwe muri Coca-Cola FMGL dusozera amajambo make impanuro utanga ku rwego rw'akarere mu byo mwabonye ibyo bishobora gukurikizwa mu gihugu cy'u Burundi amajambo make cyane hama namwe madame Perpetika Nkindi mu byo mwabonye muri kahise n'ibikwiye gukoregwa ko kugira ngo tugire intambwe mu gihugu cy'u Burundi Madame Anne Spence murakoze.
Yego murakoze cyane. Ibyo twagiye turabona mu karere ni uko bishoboka ko amategeko akurikijwe umukenyezi asobanukirwa kuva hasi gushyika hejuru hama agahiga agakora ku bw'iterambere ry'igihugu cyiwe n'iterambere ry'abantu bose no ku bw'iterambere ry'umukenyezi. Birakwiye rero ko abakenyezi amareta bareka imigambi ikayinjiza mu migambi bagaserukirwa kugira ngo batore bitoze hanyuma bakorere ibihugu byabo kuko barashoboye.
Murakoze cyane hamwe namwebwiye madame Perpetika Nkindi mwakoze cyane kuza kutwibutsa amateka ibyo mubona bishobora gukorwa kugira ngo tugire iyindi ntambwe irusha aho tugeze muri kino gihe riye.
Yego murakoze jewe nari navuze formation kandi muri formation nagomba kubibutsa yuko abantu bakwiye kwiga ingene botatura amatati bidaciye mu ngingo ko abantu benshi baraza bakagomba gutatura amatati umuntu wese agomba gutatura amatati mugabo bagaca ugasanga bakoresheje ingufu kandi bagakoresha ubuhinga butari bwo ugaca usanga n'ibyari bihari barabihuhuye
nico
gituma navuga ko abantu bakwiye kwiga kwiga ingene batatura amakati bidaciye mu ngingo.
Murakoze cyane rwose akanya katubanye gake ko mure tuzokongera tugarure kino kiganiro cyabaye kigufi cyane. Ndabashimiye cyane mwese bashitsi mwaje mu kiganiro muri sangacu uyu munsi namwe banyonyi birajijwe rya Amerika mwaterereye ibibazo n'ivyiyumviro ndabashimiye cyane rwose. kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Nadia Taha yafashije kwegeranya amajwi mwumvise mugire umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.